Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Hado izamba agatega kawe tuwaramutse tubahani kaze murekano kanya kama kuru mukirundi turi kwigena kerezo rya 31 rusama umwaka w'2022 amakuru yo kuri no mugoroba ashingiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Abantu babiri baraye bakomeretse bivuye ku masasu yarashwe n'umupolisi ni muri komine ya Gasorwe intara ya Muyinga. Amakuru dukura mu baraho avuga ko ayo masasu yarashwe mu gihe harakaguma k'abantu bariko batana mu mitwe. Sheikh Saidi Kajandi yaraye yemejwe kuja mu mugwi CVR aragirizwa kuba yaragize uruhara mu bwicanyi bakorewe abatutsi muri komine ya Mutaho mu mwaka w'1993. Izina giwe ibonekera mu cegeranyo cyakozwe n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike. Muraza gukurikira murano makuru Emmanuel Nkurunziza aserukira ishyirahamwe ACE Genocide Canada. Nayo abanyeshuri barenga 70,000 nibo bakoze ikibazo cya leta kibaha uburenganzira bwo kubandanya amashure y'inyuma y'ishure shingiro ku ntonde z'abari bitezwe gukora ikibazo harabatavye iryo sango. Murabikurikira murano makuru subiye kubaha ikaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Aya makuru tuyahere mu mutekano. Abantu babiri baraye bakomerekejwe n'amasasu yarashwe n'umupolisi. Ivyo vyabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere muri komine ya Gasorwe n'intara ya Muyinga nk'uko babibonye babivuga. Ni mu gihe harabariko baragwana bivamwo kurasa. Muri iyo komine nyene hari umuntu yaraye apfuye muri iryo joro nyene. Amakuru ava mu wajejwe intwaro akemeza ko yiyahuye ni inkuru tubaza Pierre Gahungu.
Uwo yaraye yitavye Imana aba ku mutumba Kizi wa zone Kiremba yitwa Gordien Windagiye akaba afite imyaka 30. Nk'uko abamwegereye babivuga yoba yariyahuye bivuye ku ngwara yaramaranye igihe. Iyo ngwara ikaba yoba yatumye umuryango ukoresha uburyo bwinshi mu kumuvuza. Ayo makuru ntaremezwa n'igipolisi ariko bajije intwaro barayemeza. Muri iyo komine nyene hari abantu babiri bagize isanganya ryo kuba bari hafi y'ahari kwagwanira umupolisi n'uwundi musivile. Nk'uko ababibonye babyemeza, uwo mupolisi yahavuye atora inkoho ngo arase uwo bariko baragwana ariko yaramuhushije akomeretsa abantu babiri bari bahegereye. Byabereye ahitwa Bwasare. Uwo mupolisi hamwe n'uwo bariko baragwana baciye bafatwa n'igipolisi. Umupolisi n'ubu amakuru ava mu gipolisi yemeza ko agifunzwe. Ayo makuru nyene akavuga ko atari iryo rya mbere agira amakosa. Akiri muri komisariya yo mu Cankuzo yoba yarivye umunyatanzaniya amafaranga 400,000 y'amarundi.
Ndagushimire Pierre Gahungu. Sheikh Sadiq Kajandi n'umwe mu bakomiseri batatu batowe kuri uyu wa mbere n'inama nshingamateka bo baje mu mugwi CVR akaba yagirizwa kuba ari mu bagandaguye abatutsi muri komine ya Mutaho hari mu mwaka w'1993. Amatohoza yakozwe n'ishyirahamwe ACE Genocide Cinimoso yemeza ko Sadiq Kajandi avugwa mu bateguye bakongera bagashyira mu ngiro ubwicanyi bwakorewe abatutsi nk'uko izina ryiwe riboneka ku rupapuro rw'573 inomero 15. Munyamabanga wa ACE Genocide Cinimoso Emmanuel Nkurunziza avuga ko atari wenyine yagirizwa ubwicanyi muri uwo mugwi ujejwe gushyira ahabona ubwicanyi bwabaye mu Burundi. Kurikira Emmanuel Nkurunziza.
Inkuru twaronse kandi duhabwa nabo kwizigira bisa naho byanditse mbere baravuga yuko uwitwa Sadiq Kajandi ari mu bishe abatutsi bugenda na mwaka w'1993 ko n'imbere y'aba komiseri batatu abari basanzwemo hamwe mu komiseri nka Deo Hakizimana yiyemeje yuko ari mu bateguye bashigikiye abagombye kumara abatutsi 88 ntega na marangara. Tumaze imyaka tubivumagura tukaba duca tubonera akajya gusubira kwibutsa yuko ibyo byonyine byari bimaze yuko ibikorwa bikorwa n'iyi CDR nahita bayikora nabi kurya bituma bica bitakaza icizere ntibisubire kugira ico irabwako. Tuje tubibutsa rero yuko batereranye Uburundi akabi ikizira ahandi aho umwicanyi yakoze inyabwoko atazezwe amabanga y'igihugu umwicanyi yakoze inyabwoko adashobora kurongora igihugu ariko na cane cane ntagene abaza gutohoza ayo mabi yakoze mu Burundi byo hagarana bwangu umwanya bitarahagarara twe kuko twatendye tuvuga niko tuzovyuka tuvuka kirazira yuko ico bazoshika ko ngo ni ingingo twebwe izo bituraba n'amakungu n'abandi bose batwumviriza tubahamagara yuko batubiha agaciro twebwe tukimenya iyo nkuru yuko hariho abagomba gusubiriza abasanzwe bagize kiri cyo bitamwe CDR twarose nkuru z'abantu basanzwe barabizigikwa bava muri kiriya gice ca mutaho ntitubaha amazina yabo kuko umuntu twaba turiko turaba kongabaniza umutekano batubwira bati nimba sadiki ujye mu swahili bavuga ari wa wundi avi mutaho turamuzi arimo mubishi abatutsi uyu mutaho baca bagira bati dushobora kuba twihenda ati mugabo tubiko twari twaranamureze icyo naciye nkora ubwanje naciye nyaragasa ndaba mu gitabo Burundi Genocide d'octobre 1993 de l'association de la société civile kirimo igitabo kinyinshi cy'impapuro 1915 cyasohotse mu 1936 kicerekana umutumba ku mutumba ikomine ku ikomine cahagonze guhonywa abatutsi mu 1933 izina ryo rya Sadiki twararisanze mu kurupapuro rwa 1573 tusha dufata yuko nimba koko ari we byo bisubiye kuza bishyigikiwe twari ko turavuga yuko ya ntwaro yakariye yakabangano ibyo gushira imbere abicanye ari byo yoba iri kirabandanye.
Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga wa ACE Genocide Chirimoso kuri byo byagirije bya Sheikh Said Kajandi twamurondeye kugira agire icyo abivuze ko ariko nitwashoboye kumuronka mu gisata cy'ubutungane ibihano by'umunyororo uri hagati y'imyaka 2 n'igice n'imyaka 5 no kuriha ihadabu riri hagati y'amafaranga ibihumbi 100 n'umuriyoni w'amarundi niyo sentare y'igihugu ya Kayanza yanishije kumuhingamo wejo ku munsi wa mbere abagabo 11 bagiriwe n'icyaha cy'ugungabanya ubutunzi bw'igihugu akaba ari nyuma yaho mu minsi iheze bafatanywe ikawa yumye ibiteye kubiri n'amategeko n'inkuru tubaza Beni Axela Kana.
Mu gihe umushikiriza manza wa Repubulika yashengeza abagabo 11 bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu baraburanishijwe mu migwi ibiri. Umugwi wa mbere warugizwe n'abagabo 4 bava mu makomine ya Kabarore na Gahombo bagirizwa kuba mu ndwi zibiri ziheze barafashwe bikoreye ikawa yumye ingana hafi ibiro 117 abo nabo bakagirizwa ko bashaka kuzoyishora hanze y'igihugu. Umugwi ugira kabiri n'uwarugizwe n'abantu indwi bose bava muri komine Gatara. Abo bose igipolisi kikaba cari cafatiye mu mazu yabo ku munsi wa gatatu w'indwi iheze ikawa itonoye ingana n'amatoni 27 itekeye mu mifuko 3,356. Ariko rero muri abo indwi abatama babiri nibo bashoboye gufatwa bashikanwa imbere y'ubutungane kuko abandi 5 batunzwe nayo bameze umunsi habisakwa ku musozi wa Kigume bose baturuka ko. Senare imaze kwakira no kumviriza imburano z'umushikiriza manza n'ivyo asaba ikongera ikumviriza ukwiregura kw'abashengejwe n'ivyo nabo nyene basaba yacishira urubanza mu mwiherero. Mu gihe yarusoma senare yamenyesheje ko babagabo 4 bo mu mugwi wa mbere bafatanwa ikawa kubwira zo ishore hanze y'igihugu bagiriwe n'icaha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kugerageza kubunyuruza. Ica ibahanisha gufungwa imyaka 5 no kuriha umwe wese ihadabu y'amafaranga angana n'umuriyoni. Mu mugwi wa kabiri nawo werekeranye n'abagabo indwi bafatanwa amatoni 27 y'ikawa itonoye 5 muri bo bahunze sentare yabahanishije gufungwa nabo nyene imyaka 5 no kuriha ihadabu y'amafaranga angana n'umuriyoni. Babiri nabo aribo bashoboye kurengutswa imbere y'intahe aribo Gatwenza Savino batazira Gasongo w'imyaka 81 na Itangishaka Pascal batazira muderenganya w'imyaka irenga 70 sentare yabaciriye gufungwa imyaka 2 n'igice no kuriha umwe wese ihadabu y'amafaranga 100,000. Senari ikaba yabagabanirije igihano kubera batagoranye mu kwemera icaha hakiyongera ko nuko ari abatama bageze cyane mu zabukuru.
Inzamba tuandanize amakuru twateguriye mu makuru ajanye n'indero abanyeshuri mu mwaka w'icyenda barenga 77 nibo bakoze ikibazo cya leta kuri uyu wa kabiri ikibazo kibaha uburenganzira bwo kubandanya amashure inyuma ishure shingiro. Icyo kibazo cyatanguye ku masaha ategekanijwe mu gihugu cyose ariko mu shikiranganje ibwindero bavuga ko hari utunenge duto duto twibonekeje harimo na wanyeshure wa sivye gukwe chokiwazo idoni idona Vanessa Muhiteka.
Iki kibazo cy'uburinganire abanyeshuri mu mwaka w'icenda kubandanya amashuri y'inyuma y'ishuri shingiro cakuriye mu bibanza bishika amajenjada na 200 mu gihugu cyose. Icyo kibazo cyakozwe n'abanyeshuri barenga 10,000 mu gisagara ca Bujumbura honyine. Mu bibanza bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura, icyo kibazo cyatanguye ku masaha yarategekanyijwe kiretse yuko hari utunenge twibonekeje nk'uko bivugwa n'umunyamabanga ntayigayitswa mu bushikirangaje bw'igero yari yishikiye ku irise yitiriwe ikiyaga Tanganyika.
Iyo uriko uratunganya ikibazo nk'iki ntihashobora kubura utunenge, aho usanga nta banyeshuri basibye, aho usanga hariho nko mu itegekanwa, hari aho usanga nka santire batayihaye umusiriveya, ubwo n'ubuntu bwubatse butobuto duca dutorera inyishu ubuno nyene. Hari aho twumvise nko hiyo mu ntahangwa, aho hari amakopi baza kubura mu gice cya kabiri, mukamuha ivyo duca tubitunganya, baza guheza ikibazo cya mbere amakopi yamaze kuboneka. N'ubuntu butobuto rero duca dutorera inyishu.
Icyo kibazo cy'abanyeshuri bo mu w'icenda cyakozwe neza no mu ntara zose zindi z'igihugu. Amakuru dukura mu ntara ya Muyinga avuga ko abarongoye ibibanza hamwe n'abacungiye icyo kibazo bose bashitse ku masaha, ariko hari abanyeshuri basivye biturutse ko hari abahevye ishuri muri uyu mwaka w'ishuri. Muri uyu mwaka w'ishuri icibonekeje gishasha nuko icyo kibazo cyakozwe n'abanyeshuri bagendana ubumuga butandukanye barenga 200 bo mu gisagara ca Gitega.
Urakoze Vanessa Muhiteka. Ingingo yafashwe n'umushikiranganje bujejwe ubudandaji iha uburenganzira abantu kuronswa igitoro mu ngunguru ku mastasiyo atandukanye byatumye habamwo kwikika mu kiza bicika urudandazwa. Ibyo ni bimwe mu bivugwa n'abagendesha imodoka mu gisagara cya Bujumbura, aho basaba ko iyo ngingo yuhagarikwa kuko ituma ahubwo igitoro kibura gusumba. Inkuru dubaza Trefine Kaniwabo.
Abagendesha imiduga basaba ko ubushikiranganje bujejwe ubudandaji bwahagarika ingingo yafashwe yo guha uburenganzira abantu guhabwa igitoro hakoreshejwe amabido n'ingunguru ngo kuko byacitse urudandazwa. Ayo makuru abandanya amenyesha ko ico gitoro giheze ikagurishwa ku isoko rya Magendo kandi kikagurwa amafaranga y'umurengera aho iri rusangwa igurwa 8,000. Ubwo rudandazwa rukaba rukogwa mu kimenyane n'abagitanga ku masitasiyo.
Abantu tugendesha imiduga muri kino gihe dutsingorane bidasanzwe cyane kubera ko urashobora gutonda isindwi yose ukayimara atagitoro uraronka. Bitumwe n'iki? Bitumwe n'uko abantu kuva batanze uruhusha rwo gutwara amatsutu n'amalisansi mu mabido no mu magungu byaciye bituma abantu benshi baca mu rugo rudandazwa, baca baragenda mu kigenzo barabahereza uruhusha rwo gutwara ibyo icyo gitoro mu mabido no mu muntu byo baca baza rero bagaca baza baraza baje kurangura batafashe bashyira mu miduka mugabo icyo bashyira baca kutandaza kuri Magendo. Baba aba bafite amapikipiki bakabikora ngaha mu gisagara hagati, amamoto barabizi nabo basigaye batemberana bijya bireservoir byo ku mamoto buzuza bagaca bagenda kudandaza icyo gitoro kuko niho ngo bashobora nungukana menshi. Ndetse n'abafite imiduka abafashe ingeso y'uko barangura cyinshi bagura cyinshi bagaca kimwe kagishyira mu kindi bakaca ku kidetayi bashyira bihereza abantu babikeneye ku mahere ku mafaranga. Ubu ibitiro kuri mashinwa tuyigura 180 bisigura yuko uwi moto naho yopfe muri bakamuhereza reservoir iri mu ibitiro 10 izo ibitiro 10 azigurishije yunguka 50,000 ku munsi nabo bamuhereza imwe gusa. Urumva yuko byo byagwa barudandaza.
Mwomenya ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka kuvuga ko bigoye ko abakeneye igitoro bose bakironka kuko leta ataburyo buhagije bw'amafaranga y'agaciro ifise kugira ngo abakorera muri ico gisata bashobore kurangura cinshi.
Trifine Kaniwabo. Umugambi wo kwagura imihora ya telefone ngendanwa za Onatel Onamobe watwaye amafaranga agera ku 30,000,000 z'amadolari ya Amerika. Ayo nayo akaba yatanzwe nk'ingurane n'ishyirahamwe ry'abashinwa Huawei. Ayo akaba ari mu bibangamiye cyane ubutunzi bw'ishyirahamwe Onatel. Ibyo bivugwa na bamwe mu bakozi ba Onatel, aho bavuga ko iryo soko ryatanzwe hatisunzwe amategeko. Uwo mugambi nawo ucunigirwa mu menshi. Inyuma y'imyaka 5 uwo mugambi utangujwe Onatel na leta ntibigeze bashikirizwa icegeranyo kivuga uko uwo mugambi wagenze. Icyo bikoze ifaranga ryose ryinjiye muri Onatel rijanwa kwishura iryo deni ry'ishyirahamwe ry'abashinwa Huawei. Inkuru twateguriwe na George Nimenya.
umwaka w'ibihumbi na cumi n'indwi ishyirahamwe Onatel bumvikanye n'ishyirahamwe Huawei ryo mu Bushinwa ko babaha ingurane yo kwagura, kunagura no guteza imbere igisata cya telefoni ngendanwa cya Unamobe. Muri uwo mugambi ishyirahamwe Huawei ryari ryemeye gutanga ingurane miliyoni 30 z'amadolari y'Abanyamerika kugira ngo uwo mugambi uranguke. Bavuga ko uwo mugambi ugiye mu ngiro igisata Unamobe cy'ishyirahamwe Onatel cyari guca cinjiza ku kwezi amafaranga angana n'imiliyoni 300 y'amafaranga y'amarundi. Abakozi b'ishyirahamwe Onatel bakavuga ko uwo mugambi wizwe nabi, cyane cyane ko isoko ryatanzwe atanamahiganwa abaye kabutigeze unaranguka araheze imyaka itanu. Icyo bikoze amafaranga yose yinjira uyu munsi muri Unamobe acanja ubutarariye kuri konte yo kuriha Huawei yuguruwe n'ubushyikirangane bw'ikigega cya leta muri Banki Bankobu. Abakozi ba Onatel ikavuga ko igisata cya Unamobe uyu munsi gitwara amafaranga yose yinjijwe n'ibindi bisata kugira ngo kibandanye gikora.
Umugambi umeze nabi cyane, Unamobe ntiyanagutse, Unamobe ntiyagutse, Unamobe ntacyo iri kiraha Onatel. Nuvuga ko ari nk'umugambi wanigwa mu menshi, cyane cyane yuko y'ishyirahamwe Huawei igiye gutanga ingurane cyaciye mu ihiganwa, ariko habaye kimwe bita marshe cyayagre. Inkurikizi rero ni yo nyine ya konti sekere iri muri Bankobu. Amahera isanga ryose ryitwa kuri mvuye muri Unamobe uyu munsi ikiriza ku iyo konti yo muri Bankobu. Iyo konti muri Bankobu nayo ikajatwara ku nyine angana atari kimwe ikigabije Unatel. Twebwe nk'abakozi Unamobe uyu munsi
abakozi ba Onatel icyo kibazo cya Unamobe na Huawei mu Rwanda baherutse gusora rw'impapuro icumi kiri ku mpapuro rw'icyenda, aho bavuga ko imiliyoni 30 z'amadolari y'Amanyamerika avugwa ko baguranywe na Huawei atakoreshejwe yose. Ibyo babivuga bafatiye ko atabikoresho biciye amafaranga biboneka aho muri Unamobe. Ikindi bavuga ni uko ishyirahamwe SFM Technology yo mu gihugu cya Tunisia ryari ryatsindiye isoko yo gukurikirana ishyirwa mu ngiro ry'uwo mugambi ryakuye meza mu Burundi ridahejeje igikorwa ryahawe, kandi akaba atari icegeranyo ryatanze cy'ibyakozwe n'igiciro cyavyo.
Hariho amakenga menshi rwose y'uko ayo mahera imiliyoni 30 z'amadolari yoba atakoze yose, ari nacyo gituma uno munsi uwo mugambi ugiye gukwiza imyaka itanu utarashikirizwa leta y'u Burundi. Ishyirahamwe ryo muri Tunisi ryerejeje gukurikirana ingene ivyo bitangwa n'ingene uwo mugambi uranguka ryagiye igikorwa kitarahera. Gushika isaha nta muntu ashobora kumenya ngo Huawei yahaye ibintu bingana iki Onatel cyangwa Unamobe. Ayo mahera mu by'ukuri ntaboneka.
Makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira amakenga yakozwe ba Unamobe ngene iryo shyirahamwe ryo mu gihugu cya Tunisia ryataye akazi ryahawe itagahejeje n'igituma uyu munsi leta itigeze irikurikirana. Leta y'u Burundi kugeza ku rwego rw'umukuru w'igihugu bakaba bagiriye abakozi ba Onatel ko aribo bahombeje iryo shyirahamwe mu kurya umutaye n'inyungu zaryo.
Urakenuye nawe George Nimenya, ni na hano duciye dusozerera ko ano makuru nakoze kuba mwadukurikiye. Edi Claude ni nazwe ni jenari konda yabashikiriza. Mugire umugoroba mwiza mwese, naho ubutaha.